mitemere na uguaruka, ugusiri la kuwa kigiu kilango wa maoro numuteka na kubarundi vuzi.
Gwaruka, waburi mwurundi chani mumahanga, urafisi jambo kuri kubu na kazoza kigihugu chao. Radio Inzamba, iraguha kanya kugira ngutangi mitererano yao.
Ni mukiganiro, ndafisi jambo.
Ndabara mukije mwese mukurikira ibiganiro bya Radio Inzamba mu kiganiro ndafite jambo cyo kuri wa gatatu itariki 10 kwezi kwa kabiri ducije nino urubanza rwashiriwe na Sentare ntanyuzwa ku bantu 34 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015
ndafite jambo.
Mbere yo guhi jambo ugwaruka Bonfisi Nyongere atubwire bimwe mu bijanye n'ubwo rubanza rwaciwe na Sentare na inyuzwa.
Muri 34 baciwe umunyororo wo gufungwa ubuzima bwa bwose harimo abanyepolitike, abasirikare, abapolisi, abo mu mashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki n'abamenyeshamakuru nk'uko biri mu rwandiko rwasohowe na Sentare na inyuzwa itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri. Mu bindi bihano baciriwe harimo kurihindisha akababaro kuri leta kubigenga kubera ibyononywe inyuma y'ibyo gushaka gutembagaza ubutegetsi mu rusama umwaka wa 2015. Ibyo bakazobifatanya n'abandi bari basanzwe bafunzwe muri iyo dosiye kandi baciriwe urubanza. Hakaba harafashwe ingingo yo kugurisha ibyo batunze kugira hariwe ayo mafaranga. Bamwe mu basirikare n'abapolisi twovuga nka General Major Godefroid Niyombare ari ku isonga ry'abo bagizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi, akaba yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare anarongora iperereza ry'u Burundi. Hamwe na UPC1 Libwari Bakundukize yari umuvugizi w'igipolisi, abanyepolitike twovuga nka Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Petero Nkurunziza, mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki twavuga nka Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Focode na Marguerite Barankitse arongoye Ikigomezo Shalom. Mu bamenyeshamakuru twavuga nk'abari barongoye ibimenyeshamakuru bine byigenga harimwo n'ibyasambowe Televiziyo Connaissance, Bonesha FM, Radio RPA hamwe n'isanganiro ni ukuvuga Innocent Muhozi, Bob Rugurika, Patrick Nduwimana na Anne Niyuhire.
Tubamenyeshe ko abo 34 bose atanumwe ari mu Burundi, mbere hakaba n'abamaze kwitaba Imana. Ngomenya kandi ko bamwe mu bari muri iyo dosiye bavuganye na Radio Inzamba banegura ko atarutungane bwabaye muri urwo rubanza kandi ko ari urwa politiki.
Yaman, this is the best record from Growing Sound Studio. It's DJ Siri. Yes, love it, man. Sing this song now from Baby R.
Mama system fuma kinwa hose obabiran boba kinaman.
Ugwaruka rero rurafise icyo ruvuga kuri ubwo rubanza rwaciwe na Sentare na inyuzwa. Mose ari muri Zambia ati ivyo byerekana ko ubucamanza bufata ingingo bwategetswe.
Ni ibintu bigaragara neza na neza ko uru rubanza rucikitse rukurikizwa amategeko. Hanyuma mukamenya ko ubwiye kuraba iki gihugu cyacu cy'u Burundi muri make n'igihugu kitariko gikurikiza amategeko, ni igihugu ubucamanza butigenga, ni igihugu ubwe kuraba nimba ari umucamanza aca urubanza kw'ibyo yatumwe, ntaca urubanza rw'ibyo yize canke rw'ibango ry'abagabo iyo bayamitseho yahabana mba. Rero ubwe kuraba nko muri 34 hari abantu bariko ubwe kuraba, harimwo ibinyamakuru, harimwo amaradiyo. Rero uwoca wiyumvira rero ikibazo, none iradiyo yigenga cyangwa ikinyamakuru cigenga uvuga gute ko cyagiye gutsimbagaza ubutegetsi kandi kiba gihaye gikora ibyo kijejwe? Rero ubwiye kuraba cyo uru rubanza ntako narushimye n'ukuri, urubanza ndarukaya kandi ndarusuzugura kuko ntabwo rwigeze rukurikiza amategeko. Rero na cyane cyane ndakebura leta y'u Burundi kugira ngo yikubite agashi uko amategeko avuga, bayakurikize navyo byo bavyiza cyane hanyuma nikinerekana na cyane cyane ko ubucamanza butigenga urabona ko hari ingingo na cyane cyane umukuru w'igihugu afata ugasanga hariho akandi kagwi gahaye kazi kananga rero muri make ibije no vyita ko ari nko kwantiriza nuko murakoze
René ari muri Egypte abona kugo baciriwe atafatirwe rufise
ahanini kimbara yuko atari ingingo yutanya fashwa ubwo yari ingingo ya politike kuko uranje n'ingendo rubanza bagirura agenda kuva 2015 urakoko hamwe mu bintu bitameze neza cyane rero bakuri jewe bara yuko kone ko bashe gukigura ubanza guherayo ni kintu bitameze neza gato ikintu cyerekana yuko ubutungane bwifashe tunenge kandi bikigoye kugira gusura kandi gufata ubwigenge mu jambo rimwe kutarebwa cy'ubwigenge na gatoyi rero nabona ko impinga ikiri ndende kugira ubutungane bushire kwigenga buze rufata ingingo zitomoye kushoka no gutangaza abanyagihugu
tao ari mu Burundi abona ahubwo ko igihano abantu 34 baciriwe ari gito
urubanza kwaciwe ni kunyica na mbere gukurata mu Burundi hakiri abakurira nyinshi mugabo abantu bandi bazi ikintu bakiyobora ahantu babona hari habe kurira mu cyumba bakurisha kurisha umwami bagaca afata kurisha mu cyumba ibyo sinzi ahantu haba kudeta uyo yakuze kudeta bagaca kandi harabindi kuza kandi yabaye uyo ya akuze kudeta abantu ngaho icyose amakuru atagera hano nuko kandi abona muri ako duwa rusa harimo igice kitwa yuko mutima kuwuteta babisezereye murabona kurya abantu bari mu basuhuka kuturayikira none rero ubukihano waciriwe sunyo yo gufunguza abagabo bwose ndabona mbere nsi kinakwiye kuko ariko ibikano bakuye ubu nsobanye bakwiye kugira ngo n'abandi bamenye yuko icyo kintu ko gifunguza ubonye ari kibi hakaba ikindi kintu bakuyeho bari kuya kirikare ubu nta kundi kuba bari kuyo nta kundi bari kuye bari kuyeho mugabo nti yakwiye kubera gukora n'abantu undi kwaruka kwishinga ngaha ari kuri duga bari kuba buka bari kuba kura ubu ni cyo kintu ari kibi bitakugwa nuko rero nuko baciye mu nabo kwatukuruka ku nyene ama bakihangana nta kundi uko ibyo bintu rana kuba bari baze kamenyere nyine rero babona ko imiri nsibi bigira iyi ngaruka mbi kandi nziza rero nuko rero abantu kwa cyangwa se nene nayo nzi nda rusiye kamenyere
kamwe nari mu Rwanda hati nta matohoza yabaye muri urugo rubanza ahubwo na mayeri y'ubutegetsi yo kunyaga amatungo yabo bari muri iyo dosiye
kudeta yabaye bivanye n'ukuntu abanyagihugu babona ibintu kuko imizi ya byose maraje ko ari intwaro mbi yabo niho asanzwe bakora akarenganya bica abantu sibyo iyo bagiye bagira manifestasi niho asanzwe bica kwica abantu yica inzira akarengana yabo umwana bahitana yabo umugore bahitana yabo umutama bahitana umuntu wese bahuye bahitana bijya ntizari kuba mu gihe aribo babipeye niba bandi bahere muri bari nyine babitanga bagatambura kwica inzira akarengana ahantu babanje guhera muri bajya batanga kubikora ba Desirama bajya abantu bose bari aba turabaje bari aba bose abigize mu ruhara ba Desirama horo babunye ni bande bacibwe na urubanza amaze shaza gushira urubanza abakoze kudeta yamatohoza kuba bari guca bwati abanima barakoze kudeta nuko bari ko baragirije bari babonye nyuko intwaro byacu atashiba mari gafite cyane je ko 38 wose none baje zgorwan bari imwe nako bakoze kudeta yamatohoza ba pamagi Mwa kwa kuta tayara imu. Baha wa sirikari hila gi. Kwa tuzi kuta tayara kwa tuwe na wa sirikari. Mgweni wa wanzo wakora matohoza. Makore na matohoza kugisa ni mgawa ya hila gi he. Ni wa maragu kukora matohoza kuri zile nuzi ose. Bacha wako bango tugie guchuru wanzo liko bama zebuye era. Kuri wazi nene misha wana. Kwa wanu wafu ni wazo garu. Kwa wanzo kugiri kinu kimu. Baya da wabda hanu wa uhera bibi winu vijamu. Baba wanu na hahad. Bacha wako tileka tuwagi izi. Mkwa zi vijumvi kani. Nyoso. Sirizira ndera yica kugira ngo yibanye nyene itoteza abantu bahunze kandi bafite icyo bahunze leta yabo mbi nyene kwirondera ukuntu ibi bintu byabo ko abantu bahunze batagihari batakiri mu gihugu rero bavuga cyangwa bagasigara ibintu byabo reka tubagire inzigo ubwo n'ubusuma
Naset ari muri Tanzania abona ko ari nzira yo kunyaga ubutunzi bw'abahunzi.
Rwaruka nta gitangaje kirimo kubona CNDD-FDD yarafashe ingingo nk'iyo yo gushyirwa rubanza aba banyepolitike, aba bamenyeshamakuru, aba badaharanira muri za politiki. Kuko ega CNDD-FDD twese dutahure ko ari umugwi wavutse mu Burundi w'inkorabara. Rero nta gitangaje kirimo kumva ko bogira ibintu nk'ibyo. Nizangira zabo bahisemo zo kwiba, nizangira zabo bahisemo zo kunyaga ibyacu twataye mu gihugu, nizangira zabo bahitamo zo gutetekesha uwo wese adatahura cyangwa atiyumvamo ingendo yabo baba bari kubarafata n'uwo mwanya. Ni rero njyewe nta bushyashya ndabibonamo, kuko niko nari nsanzwe n'abazi, niko dusanzwe tubazi, niko dusanzwe tubatahura.
Abantu bazi bakina abantu mu mupira, ama sistema kiza cyangwa yica, bazogutosora bo bagenda n'ibigiga, bakuvugire ndibye wewe utigeze uvuga. Ye bamenikira inama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango, bakaguhenda ko hijuru uwo baribona. Naona ama sistema guma kinwa, aba Babiloni bo bakina abantu mu mupira.
Dusubire muri Tanzania. Kazazi ati abarundi hari hageze ko bareka kwama bashaka kwihora.
Kuba leta n'ubu ikiguma icyakwishyura ngo abantu ngo bakwise kugitaha bakwise kugitandi ari hihe abacari ku butegetsi nagira ubu hari leta nshasha, iyo leta nshasha kuza kucitunganya ibi bintu byo kutibagira byo kuguma akazikira nibyo byishe Burundi. Ibyo tuma Burundi tuguma tuko turahunga komugwa tugira gute kubera iki? Ugasanga umuntu ari kubazira ngo soko wawe yarakoze iki, ba so wanyu barakoze iki, ugasanga nibyo tuzogumamo. None Uburundi buzoguma kwa nyine? Nibahinduke, nibahinduke, ahubwo abantu nibo bari kure hanyu bavuge bati uhakene ko dukora ukuntu uku tubaharaniranire by'ukuri apana amasevere aza guteranya, bashireho ikintu kiboneka kasa abarundi tube bamwe, tumenye ko turi bamwe, dufite umugongo umwe n'intetso imwe ariyo Uburundi, tuvuga ururimi rumwe, urabye nyine Uburundi bungana, dusanga imico kama none turi bamwe kandi twese ntatuzushirana, twese ntatuzushirana. Hanyuma batunganya ibiganiro bumvikane, baganire basange ubutegetsi, hanyuma abanyagihugu basubirwa baraguma kandi impunzi n'abandi bishwe n'inzara ngaha mu gihugu basubire babeho neza mu mutekano ntangire, hanyuma dukore igihugu cyacu gitere imbere. Nibarabe ibigihugu intambwe rugeze, nibarabe u Rwanda intambwe rugeze, mbwe natwe tuguma kwimbana mu mizi gusa, atabyo byijana, atamuntu yishwe, atamuntu atawe mu ruzi.
Nasera ari muri Kenya ati iyo ngingo ya Sentare na inyuzwa irababaje kuko izotuma amahoro atagaruka vuba mu Burundi.
Siko byari bikwiye kugenda, ahubwo bari bakwiye kuraba injyane zari zigeze, bari bakwiye kuhaca urubanza uko ngo bagurishe amatungo yabo, hama ngo bacire umunyero wo guherayo. Ahubwo tuzindi twari twiteze ngo byaradutumye cagatizi nuko ahubwo imitaza kumva ko hama agasubira mu Burundi igihugu kikasubira nituje. Ariko ubwo bigaragaza yuko hakiri ibintu ntambara zibandanya mu gihugu, kuko mu gihe baciriye urubanza munyerogera y'abandi bakabagurishiriza imitungo kandi bamwe amacaga ari mu gihugu, ituma ahubwo babashiramo umutima w'ubunyamaswa babona yuko ataho bari buje abavuga cyari ugupfa twatonye. Reka naho cyari uca twiyungurura cyari uburyo amahoro yogaruka mu Burundi, kubera mu busanzwe mu gihe baba barerete ko ataho bari bwiture igihugu atari rwabo gihindutse bica bari ku butegetsi gusa. Baba bandi nabo baba bazi twebwe kiko kirahirirwa n'abashaka kutugirira nabi, nabo ntibaba bakigira mu gihugu. Kandi igihugu no kuvuga nta tuje bari gifite mu gihe hari intama zimwe byijya mu gihugu ziri gifayira inyuma y'igihugu, zimwe zirira mu ruhongo rw'igihugu zikarira inyuma y'uruhongo kugura ngo hariho umwanya gupfa. Rero ni ukuvuga ngo bigaragara ko yuko amahoro kuboneka mu Burundi bitagorana cyane, kandi umutekano atari uyu munsi cyangwa ejo. Njye navuga ati nta matohoza yabaye, ahubwo bakoze bimwe byo kwikunda. Njye nshobora kubwira ngo habaye amatohoza, ahubwo bagize bya bintu byo kuvuga ngo mbega icyatumye bashaka gutema gatengeti cyari cy'ukuri cyangwa n'icyari cy'ukuri, ahubwo bagize ati kubera twebwe bagombe badutembagaza dukure ku butegetsi kubera ubutegetsi bwacu bitari byifashe neza n'ubundi twebwe n'ubundi ntibatutwemera. Urumva nyine niba abacu urubanza ahubwo ni bamwe bashaka kuguma n'ubundi batotse za
anyagihugu no kujya icungo y'igihugu no gucacaga batavuga rumwe.
Axel ari mu Burundi avuga ko ubutungane muri urwo rubanza rwagendeye ku mategeko bwahawe n'ubutegetsi.
Urubanza bari abantu 33 biboneka ko bari bava mu bisata bitandukanye mu 2015 bamwe bari abasirikare abandi bari bakuru b'amaradiyo bari abamenyesha makuru abandi bakuru b'amashyirahamwe atahanye icyicaro bya politiki ndetse n'ubundi buzima baciriye urubanza rumwe umwe na sentare ahinyutswe babaciye urubanza rumwe munyororo wo guherayo babacira hasi aho bari babaciye urubanza rumwe biraboneka cyane ko rugira rubanza ari urubanza rwa politiki nubanza kwa politike ndetse bashatse kwerekana agashapu leta y'umugambwe SNDFDD ifitiye bajya abantu bivanye n'inyifata bagiye bifata imbere y'uwo mugambwe n'urubanza rw'ishapu ndetse ariko ruboneka neza ko atari urubanza ruciye mu mategeko kuko iyo ruse ku rubanza ruce mu mategeko naho batahari bari gutohoza umwe ruharago yoba yaragitse ariko siko byagenze n'ubanza abantu batari basangiye imigwi atari mu migwi imwe bagicwe bose gutembagaza ubutegetsi canke guhinga uva batembagaza ubutegetsi aho bitakabonetse ko abantu nk'abajya bashobora gucirika urubanza rumwe biboneka rero ko ari bya politiki bijya nabyo biherana na politiki nizere ko n'abaciriwe rugira rubanza ko ntabwo babugira bijya n'ibintu by'ibihe kandi bito n'ibintu bihera n'urubanza rwa politiki iyo ibihe bihindutse nabyo bityo bihinduka nk'ugwaruka nizere ko hazogera igihe ubutungane bugaca imanza bukurikije amategeko budatumwe n'abanyepolitiki kuko mu gihugu kigengwa n'amategeko abanyepolitiki ntibinjirira ubutungane ubutungane buca imanza bukurikije amategeko ariko ugiye kuraba rya rubanza n'abatwara nyine batwara bo muri umugambwe SNDFDD bakoresheje cyane ubutungane biraboneka intibyo nyikice na bukebuke
umadini zuba riva bazokumenya no gutumba ingene wiyizi bakubonere no gutumba ingene wewe ubona bigira intama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi b'amahoro mw'ijoro bigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira bama basenga bakananirwa no
dusozerere ngahe ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu munsi twavuze ibijyanye n'urubanza sentare na inyuzi waherutse gucira abantu 34 bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 hari ababishimye bakemeza ko bari kuronswa igihano kiruta icyo baronse abandi nabo baneguye icyo gihano cyaciriwe abantu 34 bavuga ko ari urubanza rwa politiki atanamatoza yabayemo mwakoze mwese mwaduteze amatwi tubibutse ko mwariko mushikizwa ikiganiro na Francine Kanyange naho kuri Gisango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.